Ndabaramutse abahisemo kumviza radio isanganiro kaze mwano makuru mu Kirundi duhera ku ingo nkuru zikurikira ibiciro by'ibikoresho by'ishure biguma biduga ibiciro giranije nuko byari byifashe mu mwaka uheze abaganira radio isanganiro ku isoko ya Jabiri mu gisagara ca Bujumbura abaguzi batanga karoro ku ikayi impapuro ijana igugwaho no musoma amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitatu n'amajana atanu abarimi bika babashoreye umwimbu wabo mu makoperative yo mu 10 ya mpandara bubanza baridoga ko batararonswa amafaranga yabo kuva mu kwezi kwa gatatu y'umwimbu wabo wika babashoreye muri ayo makoperative bagasigura ko ivyo bibateye ikibazo cyo gushobora kugura ibikoresho byo mu mashure no kuriha ifumbire n'ibindi ibihugundwi nivyo byitabiriye higanwa ryo ku mugabane wa Afrika mu rukino rwa Jeux d'Echecs riko ribera mu Burundi ku nshuro igira kabiri kuva kuri uno wa mbere Frere Cibutso icegera c'urongo ishiramwe ry'urukino rwa Jeux d'Echecs mu Burundi amesha ko iryo higanwa rizofasha abakinnyi b'abarundi kuduza urugero rwabo amakuru mugiye kuyashikirizwa na Jean-Marie Mayonga muhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Albert Duayo ndabahaye ikaze
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ano makuru tuyari mwijanye n'imibano bamwe mu nyagihugu muri quartier Gasekebuye kwibarabara rya Mbabazi bararajwe ishinga n'insinga z'amatara zirereta mu ibarabara bitumwe n'ibiti bica ku insinga byahengamye ibindi bikagwa Viviane Kigeme arongo iyo quartier yamenyesheje ko ico kibazo bamaze kumenyesha muri régie des eaux akatari gake ariko ntakirakogwa ngo bagico bahinduye uyu warongoye quartier hamwe nabo banyagihugu bagasaba régie des eaux gutorera umuti ico kibazo byihuse atagura hasiga ubuzima Stella Ndayishimiye
Hariho nkuru tsinguru duga ngaha none yuko rukora hasi cyane
zansinga zitera zururuka kuko
nubundi ubishika kuri iryo barabara ubona insinga zirereta mu ibarabara izindi hejuru y'amazu haruguru gatoyi kuko barabara bita ruyuzi ho urutsinga ruhakwa gukora hasi abanyagihugu twasanze bavuga ko bafite amakenga ko hashobora kwaduka isanganya itewe n'umuriro narije abana bari mu kiruhuko abo banyagihugu ngo baratinya ko boza ikinirako
ibyo insinga biramaze kudutera ubwoba kuko nk'ababanyura bona nk'abana harujya rutsinga ruryamye mu ibarabara abana nk'ubu bari muri vacances barashobora kugwenda nako ibararikagwa fise ubwoba ahubwo kubera zarahengamye kandi zimaze igihe kinini cyane hariho insinga rumwe rafise kiringo nk'icy'umwaka wose none dufate nk'imvura niyatasura dufise ubwoba yuko bizohava biteze isanganya ari nko mu ijoro kasanganya abantu barahiriye mu nzu
Viviane Kigeme atwara iyo quartier yatumenyesheje ko ico kibazo bamaze kukimenyesha Regide za Katari gake ariko ntihagire igihinduka kumwe n'abarongoye basaba Regide zo gutorera umuti ico kibazo vyihuse atawura hasiga ubuzima
Umuyobozi mukuru w'ishiramwe Regide zo tumubajije yishuye ko ico kibazo bakizi akavuga kandi ko abaserukira Régie des eaux muri ako karere ngo bariko barabikorerako mujanye n'indero bamwe mu baguzi ntibatahura igituma iciro by'ibikoresho by'ishure biguma biduga ugiranije nuko byari byifashe mu mwaka uheze abaganira na radio isanganiro ku isoko ya Jabiri mu gisagara ca Bujumbura batanga karoro ku ikayi impapuro ijana igugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitatu n'amajana atanu nayo iziri hamwe zigera kuri cumi na zibiri zigugwa hagati y'ibihumbi mirongo itatu na mirongo itatu na bitanu mu gihe mu mwaka uheze ivyagurishwa ibihumbi mirongo ibiri na bitanu bagasaba ko leta yogabanya amakori ku bikoresho by'ishure kugira ngo ababyeyi boroherwe mu kurungika abana ku mashuri Alexi Ndayisenga
kubaho ziriho ariko ibiciro bikaguma biduga umunsi ku munsi
agurishwa bivanye n'ubwoko bw'ikaye
iyo mashuri amaze gutangura nuko esho bica bizimba kuko niyo tubirangurira nawe nico usanga buje ibiciro
abo ni bamwe mu baguzi b'ibikoresho by'ishure bakorera mu isoko ya Jabe ni hagati mu gisagara cya Bujumbura abo bemeza ko ibikoresho by'ishure byazimbye ugereranije no mu mwaka uheze bagatanga karorero kikaye impapuro ijana ku mwaka urangiye yagugwa amafaranga ibihumbi bibiri ariko ubu ikabigugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitatu n'atanu uyu mukenyezi ni umwe mu baguzi asaba leta gukora ibishoboka kugira ibiciro by'ibikoresho by'ishure bigabanuke muri kino gihe amashure yimirije gutangura
ibikoresho by'ishure birazibye uravye ukuntu byarabivuga mu mwaka uheze ukaraba n'ivyubu mwaka ku mwaka biraduga naravye ni uniforme z'abana umwana muri materneri kumva uniforme y'ibihumbi mirongo itatu na bitanu namara menshi cyane gose kumwe
kuruhande rw'abadandaza bo bavuga ko babironka bizimbye bigatuma umuguzi atorohegwa. Tumusanze mu kibanza koreramwo umudandaza Dieudonné Ndayishimiye yatumenyesheje ko muri kino gihe ikaye impapuro ijana iguwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitatu na tanu, iyi impapuro mirongo itandatu ikagugwa hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bibiri na tanu, nayo iyi impapuro mirongo ine n'umunani ikagugwa amafaranga igihumbi n'amajana indwi, mu gihe ikaye impapuro mirongo itatu na zitandatu igugwa igihumbi n'amajana atanu, iya mirongo ibiri na zine nayo ikagugwa amafaranga igihumbi n'amajana abiri. Uyu mudandaza akabona ko icyokogwa ari uko leta yogabanya amakori kuri ibyo bikoresho kugira ngo abaguzi nabo boroherwe.
Ikintu cyokogwa nuko kambere leta ibikwiye kugabanya amakori ku bidandazwa by'ishuri kugira ngo basahirize bene igihugu baba bagomba kurongeka abana ku ishuri.
Ku ruhande rw'igiciro cy'imyambaro nayo ne ngo yaraduze ugereranije no mu mwaka uheze, mu gihe ku mwaka uheze imyambaro y'ishure yagugwa hagati y'ibihumbi cumi na bitanu na mirongo ibiri na bitatu mu mashure mato mato, ubu iyo myambaro ikabigugwa hagati y'ibihumbi cumi n'umunani na mirongo ibiri n'indwi, nayo mu mashure yisumbuye ku mwaka uheze iyo myambaro yagugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri n'indwi na mirongo itatu na bitanu, uyu mwaka iyo myambaro ikaba iri kugugwa hagati y'ibihumbi mirongo itatu na mirongo ine nk'uko bishyikirizwa n'uyu mudandaza.
Maniforme nayo z'umwarimu wa mbere nizo tugurisha ibihumbi cumi n'indwi cumi n'umunani, uwacu mu wa kane bakugurisha hagati y'ibihumbi mirongo ibiri na bibiri na mirongo ibiri na bitatu, hama z'umwaka wa tanu mu wa gatandatu tugurisha hagati y'ibihumbi mirongo ibiri na bitanu na mirongo ibiri n'indwi, umundi wo mu munani arayironka kuri mirongo itatu.
Iryo duka ry'ibiciro by'ibikoresho by'ishure ngo riratuma abaguzi batitabira kugura ibyo bikoresho nubwo hasigaye ikiringo gito kugira ngo umwaka w'ishuri utangure.
Alexi Ndayisenga dutandukira vugwa mu bijanye n'ubutunzi barabara gindara yuvinza musongati ngo rizogira kamaro kanini mu iterambere y'igihugu na cyane cyane mu gisata cy'urudandazwa ndengambibe hagati y'ibihugu bya Tanzania, Burundi na Repubulika Iharanira Intwari Rusange ya Congo. Ivyo bivugwa na Diomede Ninteretse umuhinga mu by'ubutunzi inyuma yaho ku munsi wa gatandatu y'indwi heze ari ho hugurugwa mu ntara Rutana ibikorwa byo kubaka iyo barabara gindara yi. Diomede Ninteretse akavuga ko iyo barabara rizotuma ibidandazwa bimara umwanya nya muto mu nzira ageranije nuko byahora bicishijwe mu mabarabara asanzwe, agasaba ko leta yo kinga ico cose co tuma ibikorwa byo kubaka iyo barabara y'indarayi bidindira. Diomed Ninteretse
akarushero kaboneka cyane cyane nuko hazogabanuka amafaranga Burundi gwarabukoresha mu gukoresha makamyo kukubuye nka konteneri yahora bari ha ibihumbi bitatu n'amajana umunani, ubuze usanga konteneri ya 20 yabazo iri ha nk'amafaranga ibihumbi bitatu canke bibiri na tanu, urumva ko ari amafaranga azoba agarutse mu gigacu Burundi. Mbere umuntu afatiye kuyaruro bavuga muri etido fezabilite abona yuko mu Burundi uzoshobora kuronka amafaranga bwahora butanga bungana imiliyoni mirongo irindwi z'amadolari. Ikindi kizogabanuka n'umwanya, umwanya ibidandazwa vyamara biva muri Dar es Salaam urabona vyamara imisi ingana mirongo itatu, ariko ubuye ufatiye kuyaro bivugwa wabona yuko hazoba ari masaha mirongo itatu kugira ibintu bive muri Dar es Salaam bishike ngaha kuko hazoba yo chemin de fer. Ikindi abantu batokwibagira nuko ico gikorwa nkuko kizomara umwanya munini kandi gitwara amafaranga menshi, murumva amameri yari dashika atatu y'amadolari, hazoba akarusho mu gutanga akazi na cyane cyane la main d'oeuvre abarundi n'abatanzania bazoharonkera akazi, haba akazi direct no kuvuga la main d'oeuvre, haba ibikorwa by'ubwenge aba engineer n'abandi basanzwe bafasha kugira ibikorwa nk'ivyo bije mu ngira. Ikindi umuntu yovuga nuko n'abasanzwe badandaza baba bafise ivyo bahingura, murumva abantu bazokonsoma ama bantu ronka amafaranga kuko n'ikintu gisaba main d'oeuvre nini. Ikindi kiboneka kizoba ari naco catumwe mbere bayicisha muri musongati urazikora ama nikere imaze imyaka myinshi bavuga yuko yoba ari nyinshi cyane, ubona ko itari gira yimbwa ngo ishobore gushogwa, ico rero kizotuma iyo nikere bashobora kuronka ngene bayimba kandi bayishore muri Tanzania canke bay transforme no nga. Urumva rero ni projet nziza ituma Burundi buja muri ya mbono kazoza.
Isanganiro inami sumbingimba.
Radio Isanganiro amakuru muri migo kirundi arabandanya muri politike amatora y'abashinga amateka irutse kuba muri ruheshi umwaka wa 2025 yatumye haba intambuko zikomeye ku kuntu abakenyezi baserukiye mu nzego zifata ingingo akaruru nuko inama nkengo z'amateka y'ubu iri mu bice 46% by'abakenyezi yahora mu bice 41 mu mwaka wa 2020 inama nshinga amateka nayo ikaba iri mu bice 40 yahora mu bice 37 muri uno mu mwaka wa 2020 ama shirahamwe y'abakenyezi yashima iko ivyo bitigira ibirenga 30% bitekanijwe n'ibwirizwa nshingiro ariko bakabona ko bikenewe kunganisha ibibanza bihabwa abakenyezi n'abagabo shera irambona agaruka ku kibibanza byatanzwe mu nyuma y'amatora aherutse
Tuyehweje ibiharuro abakenyezi baserukiwe ku bice 46% mu nama nkingo za mateka yarayitowe ku bice 41 byari bihari mu 2020 mu nama nshinga mateka bikaba byavuye ku bice 37% by'abakenyezi byari bihari mu 2020 bikaja ku bice 40% bahanuzi b'amakomine naho abakenyezi bahawe ibibanza ku bice 32% mu 2020 bari ku bice 19% baramutswa intara baburamatari b'abakenyezi bikaba kino gihe bari ku bice 20% bari ku bice 16% mu 2024 amatora yabaye mu kwezi kwa gatandatu 2025 akaba yerekanye intambwe ku vyerekeye uko abakenyezi baserukiwe mu nama nkingu z'amateka hakaba hongerejwe ko ibice 5% mu nama nshinga amateka naho ibice 3% mu bahanuzi b'amakomine hakaba habonetse ibice 14% mu bibanza vyahawe baburamatari akaba atacahindutse kiboneka leta iherutse kugenwa ikaba irimo abashikiranganje 13 harimo abakenyezi 4 bakaba bafise ibice 30% ivyo bikaba biruko mu gihe ibwirizwa nshingiro ritegekanya ko abakenyezi bahabwa ibibanza ku bice 30% haba muri leta mu nama nshinga mateka na nkingo za mateka hamwe no mu bahanuzi ba komine amatora y'abakuru b'imitumba akaba ategekanijwe kuwa 25 za kuno kwezi muri rusansoma iheruka mu 2024 abakenyezi bakaba baharugwa ku bice 52%
Sheira irambona mu rukurikirane rwo kwashikiriza habiyamaza kuzorongora amakartie n'imitumba uno munsi tubabwira uwitwa Inarukundo Fatuma yitoreza kuba umukuru w'umutumba Karinzi uri muri komine ya Rutana mu ntara ya Burunga mu migambi yiwe yashira imbere ibikorwa vy'iterambere no kubahiriza hagateka kazi na muntu ari mu bantu 10 bitoreza ico kibanza mu matora yimirije y'abakuru imitumba n'amakartie yakivuza guteza imbere uwo mutumba abikije mu bikorwa vy'amaboko yabo Fatuma rero yarasanzwe ari muri 5 barongo mutumba kuva mu 2025 akamesha ko azoharanira kugwanya karenganyo anashikane abo arongoye kubandi bashobora kwatunganiriza tumukurikire
Nitwa Inarukundo Fatuma umutumba wa Karinzi komine Rutana Province Burunga ndi mubitoje ku mutumba turabakenyezi 5 n'abagabo 5 twashimye kwitoza kugira natwe tube mu nzego zifata ingingo twebwe hanini hanini imigambi twasize imbere ni imigambi dukoresha n'amaboko yacu nk'amabarabara amashure kuko tuvuza ivy'amazi nivyo dusaba imbere tuvuza ivy'amatara nivyo dusaba imbere igituma tutashize imbere icamazi amazi si kintu twikorera ku mutumba ni kintu dusaba ku rwego rwo hejuru cane cane nko mu makomine mu gihe rero komine kwemereye niho muca muja ku mutumba mukimba imiserege ijamwa matiyo batakwemereye naho ku mitumba ntibikunda guko nitworonka amafaranga akugwa ayo matiyo nikindi umuntu yofasha bene gihugu hari umuntu ashobora kurenganywa ukamwereka aho yitura mu gihe atahazi yateraja canke yasindikaye ucuja kumuvugira uwo muntu hanyuma bakamutunganiriza jewe kuva 2005 nabwo mandi muri 5 batwara umutumba jewe biranyorohera guko gutwara bene gihugu si kwa impande yabo uja ku mutumba canke uja ku gacimbiri mu gihe habaye amatati canke inama y'umutumba canke ari umuntu afise utubazo dusha dutorera umuti cyo gituma nitoje biranyorohera umuntu wese agutorera ku kuntu abona uzomufasha ikintu twebwe bene gihugu tubasaba amajwi nta kindi niyo batwizigira tuvuka dutora tukarukurana ibikorwa by'iterambere nabo ku mutumba n'abenegihugu. Cewe nk'uko gatwe kiwanje nta buryo ntanga niyamamaza ku munwa gusa ushaka azuntura kuko azi icyo nzomumarira.
Amakuru muri megwe kirundi tuyabandanize mujanye n'uburimye abarimye bikawa bashoreye umwimbo wabo mu makoperative yo makomine ya Mpandana ubanza kuva mu kwezi kwa gatatu baridoga ko batararonswa amafaranga yabo ibibateye ikibazo cyo gushobora kugura ibikoresho byo mu mashure kuriha ifumbire n'ibindi. Abarongoye amakoperative basigura ko habaye indinganizo nshasha kwijanye n'ihemba kuko ngo nta mafaranga azosubira gutangwa mu ntoke. Umurimyi wese asabwa kuguruza konte muri banke canke mushira mu byo kugurana no kuziganya canke mu buryo bwa rimikashi na ekokashi. Ivyo ngo bishobora kuba biri mu vyatebeje ihemba kuko hakira abarimyi batarabitahura. Space Caritas Kabanyana.
Abarimyi b'imusigati mu rugazi ku mpanda muramba buvyuko n'ahandi bavuga ko bamaze igihe kitari gito barindiriye ko boronswa amafaranga bashoreye ko ikawa y'ibiturumbwe bashoye kuva mu kwezi kwa gatatu, bakamenyesha ko ubu bari mu bukene kandi ngo bari barimbuye ngo babuze amafaranga yo kugombora ifumbire kugira ngo bitegurire neza irima ry'agatasi, ngo nta n'amafaranga yo kugura ibikoresho by'abana bazotangura ishure mu kwezi buca gutangura nk'uko abo twasanze musigati babimenyesha. Bagasaba babijejwe ko babatunganiriza abo barimyi, ariko barashima ko babongeye ku giciro cy'ikawa nubwo ngo batarayabona. Ubu ngo kigeze ku mafaranga 2,208 ikiro cahora ku mafaranga 2,308. Abarongo ya makoperative bamwe basigura ko abo barimyi nubwo bidoga aribo bitebeje kuko ngo haracariho abataratahura neza indinganizo nshasha ijanye no kugura ikawa. Ubu ngo nta mafaranga bazosubira kubahereza mu ntoke, ngo barasabye abo barimyi ko bakuguruza amakonti mu mabanki canke mu ma microfinance abegereye canke naho ngo bakoresha uburyo bwa rimikashi canke ekokashi. Bamwe rero muri abo barimyi ngo ntibarakora ibyo basabwe, ari naco gituma ihemba ngo ryatebye. Space Caritas Kabanyana bubanza Radio Isanganiro.
Mu nkino ibihugu indwi nivyo vyitabiriye higanwa haryo ku mugabane wa Afrika mu rukino rwa jeu d'échecs ririko rirabera mu Burundi ku ncuro igira kabiri kuva kuri no wa mbere gushika ku genekezo rya 2026 kuno kwezi kwa munani. Mu higanwa ramesha makuru ku uyu wa mbere Fleury Cibutso icegera c'urongo ishira mu gihugu rukino amenyesha ko iryo higanwa rizofasha abakinyi b'abarundi kuduza urugero bwabo muri ubwo rukino rwa jeu d'échecs mu kwipima kubaje bava mu bindi bihugu.
Urukino rwa jeu d'échecs ni urukino rudasaba uburyo bwinshi, rusaba gusa kugwitwararika n'umuhamagaro no kurukunda. Urukino rwa jeu d'échecs urashobora gukora ibintu bikomeye cyane rwose. Ni urukino rero dukeneye ko abantu ubwa mbere barumenya. Murabona yuko muri iki gihe dufise abadushigikiye ari la Fédération Internationale de la Confédération Africaine na Leta y'u Burundi, ntituraronka abapartenaire privé. Mwebwe rero twabatumye kubwira ngo dufashe turukwiragiza hose ku buryo n'abapartenaire privé dukeneye kubitura badushigikire kugira ibibondo by'u Burundi bikure bikina uyu mukino umaze kumenyekana yuko ufise ingaruka nziza nyinshi ku bwenge no ku mibereho y'abantu. Mbandanyije rero kubamaze gushika ibihugu indwi: Afrique du Sud, Zambia, Burundi, Uganda, Kenya, Sud Sudan na Egypt. Abakinyi bamaze gushika 47, hariho abandi bakiriko barashika, urumva igitigiri kirashobora kugwitwa. Izi nkino rero zikaba ziza gutangura uno munsi, niho hatangura round ya mbere. Ejo haragaca hakinwa round zibiri mu gitondo n'iyindi après-midi. Iminsi ikurikira yose hazaraba round zibiri. Ibirori byo gusozera bizoca biba kuwa mungu. Sikawo ni imisi ariko araba inkino, ntikibujije ko muza murahaca. Urukino rurafise amategeko, iraundi itanguye abari muri sitasiyo minota 15 gusa yo gufata amasanamu. Kuko ni urukino rukinwa mu gacerere ntangere muri concentration totale, urumva ntidushobora kurekura ko abantu benshi baguma banyuragiranwa, biratuma abajwere baba destabilize.
Buraca bugacana ayandi mu nkino.
Ikibuga citiriwe Intwari giheruka kwemererwa n'ishira mu by'umupira w'amaguru muri Afrika CAF kwakira inkino mpuzamakungu, ngo kizoba gifise ububasha bwo kwakira inkino zo ku rugero rwa gatatu zikinwa n'abana n'abigeme hamwe n'izo gukurakuranamwo mu nkino z'igikombe cya Afrika hamwe n'inkino z'isi yose. Yusuf Mosi arongoye igisata kijejwe gutunganya amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB avuga ko kubona ico kibuga cemerewe kwakira inkino mpuzamakungu ari intsinzi ku Burundi kubera bakoresha amafaranga arenga $600,000 by'amadolari mu kwakira urukino rumwe hanze. Bucana ndinkino na Jean Marie Vianney Ndakumana.
Ugo ruhusha gwo ku muce wa gatatu ruheruka gutangwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF ntiruha uburenganzira ikibuga intwari kwakira inkino zose. Yusuf Mosi arongoye igisata kijeje gutunganya amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB avuga ko bariko barasubiramo ibyo babasavye gukora kugira baronke ubwo burenganzira bwo gutunganya inkino zose kuri ico kibuga.
Ruhusha gwatanzwe n'uruhusha gwerekana yuko ikibuga cacu kiri ku rugero rugira gatatu misanzwe urugero rwa nyuma n'urugero rwa kane. Naho rero cemerewe byimfata kibanza turiko turagerageza gusubiramo ibyo basabye yuko twohinyanyura. Urugero rwa gatatu rero ruduha uruhusha rwo gukiniraho inkino nk'izi z'abana bakiri bato, izi z'abigeme, kubakuze naho turafise match zitari nke dushobora gukiniraho nk'izi nkino zo gukura na kura namwo za CHAN z'igikombe cha Afrika n'igikombe cy'isi yose.
Muri kino gihe ico kibuga nta burenganzira gifise bwo gutunganya inkino za nyuma bita phase finale mu rurimi rw'Igifaransa kubera ko bene izo nkino zikinirwa ku kibuga gifise umusezero ubwatsi busanzwe.
Inkino tudashobora kwakinira ni inkino zijya za nyuma, no kuvuga le phase finale zijya zo gutunga wakira ibihugu byinshi, kuvuga nk'izo za Coupe du Monde mu migabane yose, za Coupe d'Afrique mu bice byose, ibyo nishobora kubitunganya hajya narijya kijya kibuga nk'uko mubizi gifise umusezero wa kijambere, kuko izo nkino zisaba yuko tuba dufise umusezero ugize n'ubwatsi ubusanzwe.
Uwaramutsu wa igisata kijeje gutunganya amahiganwa muri FFB ashikiriza ko stade intwari kwizoba ifise ivyankenerwa vyose ibizotuma abarorerezi baza kubyinshi kurorera inkino zizowakinirwa.
Bizotuma abarorerezi baza kubyinshi kurorera inkino nkuko vyahora kera, kandi ubu bakazoba bicaye neza batekanye. Hanyuma nkuko mubizi ya nyubakwa izo bifise ivyankenerwa byose, hari ahantu huburiro cy'umuntu ukeneye kugura uzokironka bitarenze kugora.
Kubona ico kibuga caremerewe kwakira inkino mpuzamakungu zo ku muce wa gatatu ngo ni intsinzi ku Burundi kubera ko igihugu cyakoresha uburyo bwinshi mu kwakirira hanze inkino mpuzamakungu nkuko Yusuf Mosi abandanya abishikiriza.
Ni ibintu bitwara uburyo bwinshi cyane kuko gutunganya urukino hanze bisaba kuba witunga hamwe twogerageza guharura. Turabona yuko urukino rumwe rimwe rwitwa yuko dukiniye muhira twahora dukoresha amahera atari munsi y'amadolari $60,000. Camugwiza rero n'inkino zose zakinywe dukinira hanze n'amahera menshi cyane. Kandi mumenye yuko izo nkino turazakirira hanze, hanyuma ntiturihisha n'abarorerezi. Usanga ikibuga kigaragara ata abarorerezi nuze baje canke hakaza bakeya ku buryo tutashobora no kurihisha. Urumva twakorera ubusa rero yari nk'amahera tuguma duta mu kinogo.
Urukino rwa mbere mpuzamakungu ruzokinirwa kuri stade intwari rutegekanijwe mu kwezi kwa Nyakanga, aho mu gwiserukira gihugu wabigeme batarenza imyaka 20 bazokina n'igihugu cha Zambia mu nkino zo gukurakuranamwo mu kurondera itike yo kuzokinira igikombe cha Afrika kizokinirwa mu gihugu cha Maroc mu mwaka w'2026.
Jean Marie Vianney Ngendakumana. Abadukurikiye mwese, aha niho duciye turangiriza amakuru twari twabateguriye. Dusubire tubashimire ko mwaduteze amatwi, mwandaye mutega amatwi ibiganiro vya radio Isanganiro.